Yeni Radyo İzmir Amerika. Izmir Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Biriweneza nshuti mu duteze amatwi, uri kumwe na Fideni Yongabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje, baya makuru twabateguriye kandi turashikiza turi mu ngo zacu hirya no hino ku ngengera z'igisagara cya Washington DC, ivyo mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kugiye kuri uyu wa gatatu mu turere dutanu tw'ubuzima, hatangurira igikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara ya korera, bamwe muri bo banse kwikingiza bavuga ko urwo rucandago ari urwa COVID-19.
Twebwe abantu tuvuga ko ari umuti wa coronavirus. Mwebwe nawe mukala mutubwira ko atari coronavirus, ni umuti wa kolera. None kuva batubyariye se, tubyari wari bamaze kuboneka ko kolera ifite vaccin.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri teritwari ya Fizi, mu ntara ya Kivu mu manuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi udufukamunwa tugera ku gihumbi twatanzwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu kuri uno wa gatatu ku bagendesha imodoka zirangura icyo gikorwa mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Umushikiranganji ajejwe uburimyi muri Zimbabwe, Terence Shiri, yafashije mu rugamba rwo gukura Perezida Mugabe ku butegetsi yitabye Imana afite imyaka 65. Icegera cya Perezida wa Gambia Isatu Turai yemejwe ko afise COVID-19. Aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gato imugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Muri Kenya, igipolisi cyaho cyataye mu mvutu umuntu yagirizwa na Amerika ubucuruzi bw'amenyo y'inzovu. Ejo ni Mukanguza dufite ibindi.
Abategetsi bavuze ko uwo mugabo uhoromaze igihe yihishahisha yashakishwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha byo gucuruza amahembe y'inzovu n'ay'inkura. Abubakar Mansour Mohamed Tsuru yatawe muri yombi amaze kugera mu mujyi wo ku cyambu wa Mombasa mu ndege yarimukuye muri Yemen, ashinjwa ibyaha bijyanye n'amahembe y'inzovu. Mu kwezi kwa gatandatu 2019, ibiro bya Amerika bishinzwe gukurikirana ibirebana n'ibiyobyabwenge DEA byashinje Tsuru n'abandi bagabo batatu ubufatanyacyaha mu bucuruzi bwa kilogarama zitari munsi y'ijana na 190 z'amahembe y'inkura na toni 10 z'amahembe y'inzovu bifite agaciro ka miliyoni zirenga 7 z'amadolari. Ibyo biro bya Amerika byavuze ko mu mwaka ushize Sururu n'undi munyakenya Abdi Hussein Ahmed uzwi ku izina rya Abu Kadi barimo kwihishahisha mu gihe umunyaliberiya wakekwaga yari mu maboko ya polisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho umunyagineya wakekwaga we yarafungiye muri Senegali ategereje gusubizwa iwabo. Kenya ifitanye amasezerano na Amerika yo guhererekanya abashakishwa n'ubutabera. Uko ari bane bakoreraga ubucuruzi bwabo muri Uganda no mu bihugu bituranye nayo hagati y'umwaka 2012 n'umwaka ushize nk'uko ibiro bya Amerika DEA bibivuga.
Urakoze Eugenie. Umushikiranganji ajejwe uburimyi muri Zimbabwe, Terence Shiri, yafashije mu rugamba rwo gukura Perezida Robert Mugabe ku butegetsi yitabye Imana afite imyaka 65. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kwa gatatu na Perezida Emmerson Mnangagwa. Terence Shiri yayoboye inteko zigwanira mu kirere muri Zimbabwe mu kiringo cy'imyaka 25 gushika ashingwa amabanga muri leta mu mwaka 2017. Yajanywe mu bitaro ku munsi wa kabiri akaba yitabye Imana mu masaha ya kare y'uno munsi kwa gatatu. Perezida Mnangagwa yavuze ko Shiri yari intwari y'ukuri ko yamaze ubuzima bwiwe bwose aharanira kubohoza Zimbabwe. Yamenyesheje imvo y'urupfu rwiwe. Yamara itangazamakuru muri Zimbabwe rivuga ko yahitanywe n'ibibazo yagize byo guhema byatewe na COVID-19. Shiri umusekombata mu rugamba rwo guhabuza Zimbabwe afise kahise katari yororo. Yayoboye inteko zagandaguye abasivili 2000 mu burengero bw'igihugu mu myaka y'1980 igihe leta yarondera guhagarika ivyo yita umugumuko muri ako karere. Ubwo bwicanyi bukabije bwakozwe n'igisirikare ni kimwe mu bintu abanyagihugu baba mu ntara ya Matabeleland bacibuka. Benshi muri bo babandanya gusaba ko bahabwa indishyi abakoze ubwo bwicanyi nabo bagashyirwa imbere y'intara. Naho mu gihugu cya Gambia, icyegera cya Perezida waho Isatu Turai yemejwe ko afite umugera wa corona. Bindi na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi.
Visi Perezida Isatu Turai amaze kwemezwaho iyo ndwara ya COVID-19 byatumye Perezida Adama Barrow yishyira mu kato k'ibyumweru bibiri bitaha nk'uko itangazo rya Perezidansi Ibanjuru ryabivuze kuri wa gatatu. Iryo tangazo nta bindi bisobanuro birenze ryatanze ku buryo Turai amerewe ubungubu. Madame Turi ubu ufite imyaka 65 yagizwe vice perezida mu mwaka ushize. igihugu cya Gambia cyemejwemo abantu barenga 326 barwaye COVID-19 harimo 9 bapfuye. Ni kimwe mu bihugu bya Afrika byapfushije abantu bake bazize iyi ndwara.
Turagushimye Eugene. Ubuyapani bwemeje ko abantu bandurikiza cha COVID-19 muri ico gihugu uyu munsi barenze 1000 n'ubwa mbere igitigiri cy'abandura kigeze kuri urwo rugero kuva kiza cha virus ya corona cyadutse mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ibindi na Joffe Mutagoma.
Nkuko byemezwa na televiziyo y'igihugu yo mu Buyapani NHK, mora wandurikiza cya virus ya corona ku munsi warenze 1200 uyu munsi. Uyu mubare wajushengiye ku makuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu murwa mukuru Tokyo n'indi migihugu mu ntege nka Aichi na Osaka, hose hakomeje kugenda hagaragara ubwandu bushya bw'iki kiza. Mu mujyi wa Osaka ho nyine uyu munsi hagaragaye abantu 221 banduye. Ni nabwo bwa mbere bageze kuri uyu mubare kuva iki kiza cyaduka. Guverineri w'umujyi wa Osaka Yoshimura Hirofumi yavuze ko ugereranije n'ukuntu umuvuduko w'ubwandu meze bigaragara ko mu minsi iri imbere bazaba benshi kurushaho. Umunyamabanga w'inama y'abaminisitiri mu Buyapani Yoshihide Suga yabwiye itangazamakuru ko ubwiyongere bw'ubwandu muri icyo gihugu burimo guterwa n'amatsinda y'abantu bahanahana iyo ndwara kubera kurenga ku mabwiriza yo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Mu bice bimwe by'igihugu hagaragara ubuke bw'amazi acumbikirwamo akanavurirwamo abarwayi ba COVID-19. Leta y'Ubuyapani yavuze ko iribuze gutanga inyunganizi ku mijyi ifite iki kibazo.
Turagushimiye Joffe kuri iyo nkuru. Ingabo za Iran zarashije isasu bya rutura mu gikorwa cy'imyimenyerezo ya gisirikare yatumye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahitwa Al-Dafra na Al-Udeid muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zibamagara. Joffe Mutagoma tubwire iz'iyo myimenyerezo.
Umwitozo wa gisirikare ingabo za Iran zakoze waranzwe no kurasa ibisasu bya rutura byo mu bwoko bwa misile byarasiwe mu kuzimu bitumbagira mu kirere cy'ikigobe cya Hormuz byerekeza ku ndege zagenewe kuraswa mu gihe cy'imyitozo. Televiziyo ya Leta yatangaje ko muri uwo mwitozo hagaragayemo n'indege z'intambara zitagira abazitwaye zasukaga ibisasu ku ntego zagenwe. Amashusho y'indege zitagira abaderevu yerekanye n'ibindi bisasu byarasiwe mu butayu ku ntego zagenewe kwitoza. General Amir Ali Hajizadeh kuri ingabo za Iran zirwanira mu kirere yabwiye televiziyo ya Leta ko ari ubwa mbere igisirikare gikora umwitozo nk'uwo nubwo kiziganya ibisasu bya rutura mu bubiko bwacyo bw'intwaro. Uwo mwitozo wari ukaze ku buryo watumye ingabo za Amerika mu bigo bibiri biri muri ako gace ziryamira amajanja. Ufashwe nk'ugamije gutanga ubutumwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaragaza ko hakiri kurebana nabi hagati ya Iran na Amerika. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ibitero by'ingabo za Amerika byahitanye General Qasem Soleimani wafatwaga nk'umucurabwenge n'umuyobozi ukomeye mu gisirikare cya Iran. Nayo yihimuye irasa ibisasu byakomerekeje abasirikare ba Amerika muri Iraq. Umwitozo ingabo za Iran zakoze uyu munsi n'uburyo ingabo za Amerika zabyitwayemo bigaragaza ko ikibazo cy'intambara ishoboka hagati y'ibihugu byombi kitarakemuka.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo web3@ radio yacu vewa@.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda bitegekanijwe ko hafatwa ingingo ku rubanza rwa Camille Zuba yayobora ibohero rikuru rya Nyarugenge Mageragere. Yakigize ibyaha byo gutonesha bishingiye ku ruhusha rwo kugendera mu gihe cya COVID-19 yahaye umugore wa murumuna wa General Nyamvumba. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yari muri sentare.
Jiburi gihe cy'iminota 15 n'icyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rufite icyicaro Nyamirambo mu mujyi wa Kigali yakoresheje asoma icyemezo ku rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha buburanamo na Bwana Kamili Zuba. Uyu Kamili Zuba yahoze ayobora gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha buramurega icyaha cy'itonesha ubucuti n'ikene wabo. Kirakomoka ku cyemezo wahoze ari umuyobozi wa gereza nkuru ya Nyarugenge yafashe ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Nisomwa ry'urubanza ryitabiriwe n'abantu bake barimo umugore wa Zuba n'umusaza mubyara we. Ubushinjacyaha bumurega kubwo yayoboraga gereza ya Nyarugenge yemereye umudamu wa Bwana Robert Nyamvumba n'abandi bavandimwe kumusura muri gereza mu gihe abandi bafungwa ngo bari babujijwe kubera amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Robert Nyamvumba nkakwibutsa ko ari murumuna wa General Patrick Nyamvumba wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yari yafunze Bwana Zuba by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi nyuma yo gusesengura akavuga ko hari impamvu zikomeye zituma afungwa mbere y'urubanza mu mizi. Ubujurire bw'uregwa n'ubwunganizi bo babushingira kukuba ngo basanga nta cyaha yakoze ahubwo ko yakoze amakosa y'akazi yanahaniwe. Bakabwira umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko mukumure gubushinja cyaha bwakoze amakosa bushingira ku ngingo z'amategeko zitarizo na cyane ko ngo ibyo yakoze ntaho bihanwa mu rwego rw'amategeko. Bagasaba ko umucamanza yakosora ayo makosa maze bwana Kamili Zuba gasohoka mu buroko. Nyuma yo gusesengura ibyo n'ibindi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko rusanga ubushinjacyaha butaratanze ikirego nabi na cyane ko ngo bwagaragaje ibyo bwashingiyeho birimo iperereza ry'urwego rw'ubugenzacyaha rw'abajije uregwa. Aha ngo Zuba yavuze ko yemereye abavandimwe ba Robert Nyamvumba gusura abandi bafungwa badasurwa. Abanyamategeko be bavuga ko umugore wa Robert Nyamvumba yarashyiriye imiti umugabo we kandi ko cyari igikorwa cy'ubutabazi na cyane ko ngo n'abandi banyamategeko ngo bajyaga basura bafungwa bunganira. Kuko ngo Zuba yaricaje mu biro bye umugore wa Nyamvumba nabo bari kumwe abamwunganira bavuga ko bagombaga kubanza kugenzura imiti bari bamuzaniye. Ku rwego rw'ubujurire rw'ubushinjacyaha bukomeza gusaba ko bwana Zuba yakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi kubw'impamvu buvuga ko zikomeye kuko ngo ashobora gutoroka ubutabera kandi ko abasuye abavandimwe babo yabakiriye mu buryo budasanzwe bishimangira ubucuti ngo bari bafitanye. Ubushinjacyaha bushingira ku mvugo z'abatangabuhamya n'abavandimwe ba Nyamvumba bemeye ko Zuba yabemereye gusura babo muri COVID-19 mu gihe abandi bafungwa ngo batasurwaga. Buvuga ko binjijwe muri gereza batanditswe mu bitabo byagenewe abashyitsi bityo ko yafashe icyemezo gishingiye kwitonesha. Urukiko rwa Nyarugenge rwo ruvuga ko rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza rwisunze ingingo z'amategeko rwasobanuye ko umuntu wese ufite mu nshingano kwakira abamugana agomba kubarekesha igihe yahamwe n'icyaha ko yabasumbanije ashingiye ku cyemezo gishingiye kwitonesha afungwa imyaka itari munsi y'itanu ariko itarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni imwe itarenga miliyoni ebyiri. Ruvuga ko bigaragara ko mbere yo kubakira mu biro bye Kamili Zuba yabanje kuvugana nabo kuri telefone bigaragaza ubucuti bari bafitanye. Mu mwanzuro warwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko ubujurire bw'uwayoboraga gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere nta shingiro bufite kandi ko agomba gukomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma afungwa naho ngo izindi mpamvu zose zitangwa n'uregwa nizashingirwa hafungurwa. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yashimangiye ko bwana Kamili Zuba akekwaho icyaha cy'ubugome. Umucamanza yavuze ko ibituma uregwa afungwa mbere y'urubanza bitashingirwa ku kwica amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19 ahubwo ko bishingiye ku cyemezo yafashe ashingiye kwitonesha. Iyi ngingo yo kutubaha amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19 yakunze kuvugisha benshi. Mu minsi ishize abadepite bayibajijeho bwana Edouard Ngirente minisitiri w'intebe bakeneye kumenya impamvu ibihano bitandukana bitewe n'ubushyira mu bikorwa. Umukuru wa guverinoma yizeje ko harebwa uburemere bw'ibihano kubica amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko anashimangira ko ingamba zo kuyakaza ari ngombwa. Itariki y'urubanza mu mizi rw'uyu wahoze ayobora gereza nkuru ya Nyarugenge ntiramenyekana ariko ubushinjacyaha bwo bwarangije kuregera urukiko nk'uko bubitangaza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi sentare nta inyuzwa y'igihugu erutse gusambura urubanza rwerekeye uharanira agateka kazina muntu Germain Rukuki uwo yari yahanishijwe mu nyoro y'imyaka 32 mu mwaka w'2018. Mwishira hamwe Amnesty International barashimye iyo ngingo bagasaba abacamanza bagiye kwiga iyo dossier gusoma amategeko maze bagaha ubutungane Rukuki abereye ariko kumurekura. Menyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Eroje Birikaneza ari nayo bi muri Kenya adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ingingo ya sentare na inyuzu wa ya sohote kuitari kia mirongi satu kwezi kwa gata andatu kuheze. Aliko jangomeru kukina wa shingwa manza munga anira bagie kuimenyesh kwa kuitari kia mirongi binakane ukukwezi. Mkukisoko rige juja Amerika jegari ino dosye jabiribgi ye. Urwanza ugie kusubiri kwa mwoy nyuma yuku samburgwa na sentare na inyuzu wa rwari kwa chiwe. Kwa chuminindu ukwezi kuindu mwembibi na chuminichenda. Rwani shigihano chini ya kamri ngu tatu nibiri yugu fungwa yomini mbanyi ya hozi kore la ishira hamwe jaba kilisu wa guanyo terguwa jakire mwa munu wakat igisatacho muburundi. Senha isubira mwi manzwa ya naha angwa muburaru kubuga Bujumbura niyo yali ya ruchie. Ubu senha inainyuzwa ya subijiyo dosye muyo senha renyene alika wacha manzwa zo yiga wategelezwa kuwa bashasha. Abashingwa manzwa bungani ya rukukiwa wakitanga za makuru kwa nezele juwa ningi ingo. Basigura ko bizeye ku butungane ubaburanira yari yari imwe yashobora kubuhabwa mbere bari kubategura ibindi birego bishaje abazojana muri sentare isubiramo ya ntahangwa abanezerejwe ni ingingo saba bashingwa manza biwe gusa nishiramwe mpuza makungu wa Amnesty International itahengeshanije gusabira kurwa rya rukuki rigatunganya n'amasekeza yo kubisaba niko kuko Hashen Colson umushakashatsi muri iyo shira hamwe ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yabigaragarije mu kiganiro ya Haiju ya Amerika.
La décision de la Cour suprême de casser la décision de la Cour d'appel.
Ingingo ya sentare ntahinyuzwa isambura ya sentare isubiramwo no gusaba ko hasasa abacamanza bashasha ni ikintu ciza turindirira ukurikira ariko je mu rukuki ni yanakwiye no kuba yarahagaritswe dusabire kurwa giwe byihuta tagisamwe.
Demandons sa libération immédiate et sans condition.
Kumugwe wa chamanda wa shasha wazo sasa muri dosye, mufazo Nicholson abasawa ukuli kizo mategeko.
Jusqu'ici nous avons observé plusieurs irregularités.
Bushikubutuwa wanyo tunenge twinshi mwiyigwa ya dosye ya Germain Rukuki, no munahe zichese zabaye. Twinginga wa chamanda wa shasha wazo sasa guhubu tungane ubere Germain Rukuki.
Assurer une justice équitable.
Germain Rukuki yari yagirijwe ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho ugufashanya n'abishe abapolisi n'abasirikare ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cyabo hamwe rero n'imigumuko. Ivyaha kandi nizo vyagirijwe abasirikare n'abapolisi bari guhirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Rukuki yagirijwe kandi ko yagiye kubiri n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yo gufuta ishirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu hagati Burundi yahora korera. Jean-Marie Rukuki yari yahagarikiwe ku muhaniwe muri kati ya gatandatu zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura kwa 15 ukwezi kw'indwi 2017 yafungiwe mu biro vy'iperereza Bujumbura amezi atatu imbere yo kujanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Umunyororo w'imyaka 32 yo gufungwa nico gihano ca mbere kinini cari kimaze gusabirwa no guhabwa uhanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Amashirahamwe y'abarundi na mpuza makunga gatari gake yaranditse asaba ku rubanza rwiwe rwosubirwamo akavuga ko adakekeranya ko atakindi yazize atari umwuga wiwe wo guharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Burundi kandi udufukamunwa tugera ku gihumbi twatanzwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu kuri uno wa gatatu kubagendesha imodoka zirangura icyo gikorwa mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomerwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Abanyagihugu bari mu mici itandukanye kiretse abahora basimbira mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira barangure bongere badandaze barohe ingene babaho batonge n'imiryango. Abandi ibyo kugarura umupaka vyakoze ko nabadandariza mu gatumba urudandazwa ruto aha tukavuga abafise inzu z'ubudandarizo bw'ibitandukanye harimwo imfungurwa n'ibinyobwa. Iyo migwi yose ushize ko nabari batunzwe n'akazi bahabwa n'abakongomani baje mu Burundi bamenyesha ko babayeho nabi kubera uruja n'uruza hagati y'Burundi na Kongo rwahagaze.
Ya prematurire kwa ngado hagaze dute amezuri zuba kirwa tana bakiriya batatu bose ku munsi wose peresima n'ukuri hatugitanga premuni nduru na bose ngabi ndwara bitugiki amabeyi ni manini ko hejura tabakiriya bakironka
aha bara bari mu gufanizara ibikuva mu gitondo ntandi gihumbi mu ntara adanda ruya karuza n'uruza kw'abantu fishemiza abantu bose barakwiye mu kibara baranabagana gitatu yajya bose baratashe ubu nta bakigana zantu barindiriye gufa gusa fibera mu twabuze ukuntu tubaho nabayishingiye none ni kibara
fashe n'ubwo
Naho abanyagihugu bashima ko hafashwe ingingo zo kugwanya ikiza cha corona bababazwa nuko atangingo mperekeza zafashwe kuko babona ko atagikozwe harabagiye kwicwa n'inzara. Abanyagihugu mu Gatumba bari batunzwe ahanini n'urudandazwa bemeza ko rutagishoboka, basaba ababijejwe kuraba imyene umugera wa corona wokingigwa ariko uyo mpaka wuguruye. Ivyo biruko mu gihe mu nama yatangujwe kuri uwa mbere yabegwa n'uja n'uruza mu kirere harabiwe hamwe ivyankenerwa kugira abakora muri ico gisata bakore bafashe ingingo zo gukingikiza cha corona. Urongoye ikibuga c'indege Melchior Ndadaye cha Bujumbura akavuga ko ivyo bikogwa mu ndugu imwe gusa bizoba byarangiye. Emmanuel Habimana avuga ko ababijejwe bafashe ingingo yo kugura ico kibuga c'indege ibikogwa byoca bitangura kuri kwami
bijya bikogwa mu ndugu imwe bizoba byaheze bakora ijoro n'umutaga guhera twumvikanye ibigomba gukorwa ibyaribyo. Twebwe naho tubwira mu ndwi imwe twoba twahejeje kwitunganya kugira ngo twakire ingenzi n'ibintu mu gutwara abantu n'ibintu mu kirere hisunzwe amategeko uko wase yategekanije ko tuzokora tubana na COVID-19. Hisunzwe kandi ingene mu karere twabyumvikanye tubicishije mu manama n'ibyigwa twasangiye nabo. Twebwe ibi bikorwa turimwo dutegekanya yuko atambira izomara, bavuze bati rero twugure mu ndwi imwe two kugura kandi byogenda neza.
Ingingo yo kugara imipaka yafashwe mu kwezi kwa gatatu hagitangura kwibonekeza abafise umugera wa corona mu bihugu bibanye by'u Rwanda hamwe na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ingingo yakurikiye ni ukugara ikibuga cy'indege, naho avuga kugurura icyo kibuga cy'indege na nkuru irashikirizwa kubijanye no kugurura imipaka yugawe ni mu gihe imipaka u Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania yoyo itugawe, ariko hafashe inyingo kubijanye n'abantu binjira mu gihugu cy'u Burundi no kubashira mu bibanza bya bonyene bakamarayo imisi kugira barabe ko badafise umugera wa corona. Mbere ubu hakaba hari aho bapimwa bidatevye bakaba baronkejwe inyishu yuko bafise uwo mugera canke batawufise kugira bace babandanya ibikorwa vyabo. Akarorero nakimuza barundi zitahuka mu Burundi zivuye mu gihugu cha Tanzania.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru. Tuve mu Burundi dukubitira muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo, aho mu gihe kuri uyu wa gatatu itariki ya 29 y'ukwezi kwindwi umwaka w'2020 mu ntara ya Kivu yo mu manuko mu turere dutanu tw'ubuzima hatangurije igikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara ya korera. Bamwe mu banyagihugu baba uvira banse kwikingiza bavuga ko urwo rucandago ari rwa COVID-19. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Iki gikorwa cyo gutangiza gahunda yo gukingira icyorezo abaturage bari hagati y'umwaka umwe kuzamura cyatangijwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubuzima mu ntara ya Kivu y'Epfo Cosmos Bishisha imbere y'abatuye site ya Gasenga. Aho iki gikorwa nyirizina cyatangiriye, bamwe mu baturage bari aho bagaragarije Minisitiri Impungenge watewe n'ubwo rukingo ruje mu gisi yugarijwe na virusi ya corona. Isabelle Ntawumvukiye n'umuturage wo mu Gasenga.
Twebwe abanyagihugu dufise ibibazo byinshi kubera uyu munsi. Uyu munsi mwari mwavuze ati twebwe abantu tuvuga ko ari umuti wa coronavirus. Mwege nawe mukaza mutubwira ko atari coronavirus, ni umuti wa kolera. None kuva batubyariye se uyu munsi byari wari bamaze kuboneka ko kolera ifise vaccin. Ariko ubura mutuzaniye vaccin ya kolera. Kisha tu watu kwinja mu bibazo byinshi kabuki kuva batubyara tutagira biwacha bana iyo muti taraza kubera muti mufata bya muti wa coronavirus mutse muhindura kwa muti wa korera.
nibyo bibazo byinshi dufise nibindi bibazo twa dufise byinshi ni kuvuga urya munsi kwari umutsi wo kugunguza ubyara abana bisha se tuzyare ku rugero kutuvuna ingufu ase abakongomani babyara cyane abakongomani bari bisi mushaka mugabure mfunguze ku bantu bafata urya munsi kugira abafe
ministre Cosmos Bishisha avuga yuko iyi gahunda gukingira abaturage korera idakwiye gutera impungenge abatuye Uvira kuko n'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye bari bitabiriye gahunda nabo bahawe urwo rukingo rwa korera.
Watu walikuwa na mashaka nyingi sana ila mimi
pe nabonye abantu benshi bafite impungenge y'uru rukingo ariko ubwo nanjye nafashe urwo rukingo nabo twari kumwe ibintu byahindutse abantu batangiye gufata urukingo nubwo biruku bamwe mu bajyanama b'ubuzima bari kugenda binjira urugo ku rugo batanga urwo rukingo haraho bari kugera abaturage bakanga gukingirwa bavuga yuko urwo rukingo ari urwa virusi ya corona toyihawa nawe ari mu batewe impungenge n'urwo rukingo
kuva basokuru n'abasokuruza bariho bakuze badiyara abantu bajya kwa muganga ab'iminsi yakwiye bapfa ni umuti w'urucanco batuzaniye kubera ngo niwo kudiyara nayo corona yaramaze kwinjira urumva twege twatewe n'amakenga kubera kuva corona itaraba namusi n'umwe bari bwazanye ibyo nuze ngo baraje kuducandagisha byinuze byo kudiyara rero twege twageze amakenga.
Umuyobozi ureba akarere k'ubuzima ka Uvira Dr Panzu Nimi nawe akangurira abaturage kwikingiza korera kubera ko ibibazo by'imyuzuri byibasiye Uvira muri uyu mwaka byatumye icyorezo cya korera kigaragara mu bice byinshi bitandukanye by'aka karere aho kuva mu kwezi kwa kabiri abantu babarirwa muri 360 bagaragaye ko bagwaye iyo ndwara. Minisiteri y'ubuzima mu ntara ya Kivu y'Epfo iteganya ko miliyoni y'abantu ari izahabwa urwo rukingo rwa korera mu turere tw'ubuzima twa Uvira Nundu Fizi Ijwi na Minova kuko twagaragaje abagwayi ba korera benshi. Vedaste ngavuga ku bw'ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Turagushimiye Vedaste. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze itariki mu mateka y'isi bateguriwe na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1968 papa yongeye kubuza abakristu kuringaniza imbyaro. Papa Paul wa gatandatu yemeje ko abayoboke b'idini gatolika babujijwe gukoresha imiti iringaniza imbyaro nyamara akanama ka kiliziya kasuzumaga icyo kibazo kari kemeye ko ibintu byahinduka. Abagize ako kanama kari kashyizweho n'uyasimbuye papa Yohani wa 23 bari banzuye ko igihe kigeze kugira ngo kiliziya ijyane n'ibihe isi igezemo. Abakagizi bari bavuze ko kubera ubwiyongere bw'abagore bajijutse n'imiti ikoreshwa itabangamira ubuzima kiliziya ikwiye kuva ku izima. Hari bake batabibonaga gutyo basohoye icyegeranyo cyabo bagaragaza impamvu kiliziya itagomba guhindura imyumvire. Ibaruwa yiswe ubuzima bwa muntu ku kibazo cyo kuringaniza imbyaro yanditswe na Papa Paul wa gatandatu amaze imyaka ibiri ayitegura byabaye ngombwa ko iya mbere yanditse ayisubiramo. Bamwe mu baharanira impinduka muri kiliziya bamubwiye ko irimo imvugo ikarishye ku buryo yari gutuma abayoboke bamwe bigendera. Papa Paul wa gatandatu yemeye ko umugore wakoresha imiti ihagarika imbyaro ku mpamvu z'ubuzima atabayisha amabwiriza ya kiliziya kabone n'ubwo iyo miti yamutera ubugumba. Iriya baruwa yakuriye impaka mu bayoboke miliyoni 600 b'idini gatolika benshi muri bo basaba ko kiliziya yadohora.
Mwete mkunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatua Limaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikro mu na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese n'umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.